murikumva ne radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ibandanye gusambiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutsa ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri site yacu ya internet aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro. Ni adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Mu Burundi umukenyezi arashobora gufata ingingo zo gutegura uko yotandukanya ibyaro n'intumbero y'ubuzima bwiwe. Abana cyane cyane babigeme nabo bakiga neza mu mashuri.
Uyu ni umushikiranganji wa leta Pascal Barandagiye mu nkuru tubashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiya yanyu. Turafite kandi n'inkuru yerekeye programme nshasha mu Rwanda yiswe Sobanuza Inkiko. Mugume ku maradiyo yanyu. Ibiharuro by'abakenyezi bahitanwa n'imbanyi bitera bigabanuka mu Burundi bishikirizwa n'ubujejwe imigambi mwishyirahamwe mpuzamakungu gitaho igwirirana ry'abantu FINWAP mu Burundi mu gihe igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi hari umunsi mpuzamakungu wagenewe abantu. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatikanije n'abanywanyi bayo mu Burundi tushikirizwa na mugenzi wacu Hatungimana Désiré mu Rwanda.
Kuva mu mwaka w'1994 habaye ihwaniro mpuzamakungu ikayiro muri Misiri, icifuzo nuko atamukenyezi yoba gihitanwa n'imbanyi ariko ari baruka. Mufasoni Yolanda Magonyagi ajejwe imigambi mwishyirahamwe mpuzamakungu gitaho igwirirana ry'abantu ku isi asanga mu Burundi harabaye intambwe.
Murabye nka abakenyezi bapfa mu 1994 2050 uravye mu mwaka uheze tugeze ku bakenyezi 334. Aho ni intambwe nininya mugatwe bwe ico dushaka yuko dushika ko cane cane ni yuko atamukenyezi yoba gipfa ahitanwe n'imbanyi kandi washobora kumukingira.
Uwo mukenyezi ajejwe imigambi muri ishami rya ONU FINWAP avuga ko kimwe mu byofashije kugira izo mpfu z'abakenyezi bibaruka zigabanuke n'igwizwa ry'ibikoresho byo kwa muganga n'amavuriro.
Ahi wacu hafu mukenyezi umwe kuri bane bapfa mu gihugu ku mwaka ahitanwa no kugwirirana. Ikindi naco ni ivuduka ry'umurindi w'amaraso canke naho ivyo bita kugira imigera ama infection mbere na malaria irimo n'ibihitana abakenyezi. Izo ntamba nitwazikorera ko hamwe namwe bw'abamenyesha makuru mugashaka kugira abene gihugu zinizihe zikunda guhitana abakenyezi mwebwe kinini n'ukuja kwa muganga hama natwe dufatanije n'abandi ugukarisha ubwenge bwawe baganga kubaha ibikoresho kugira ngo bwa bumenyi baronka bashobore kubishikako.
Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ishikiriza ko ihanganye n'igwirirana ry'abantu ibonekeza ko riri ku murindi udasanzwe. Naho hari byinshi byakozwe mu guhimiriza ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza, umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye avuga ko akira gahaze.
Araciye kandi imyaka 25 umukenyezi yibaruka abana barenga indwi ubu bakaba bageze kuri 5 naho ije bitigira ibisa n'ibihumuriza intambwe iracari ndende. Niko mu Burundi umukenyezi arashobora gufata ingingo zo gutegura uko yotandukanya imbyaro n'intumbero y'ubuzima bwiwe. Abana cyane cyane babigeme nabo bakiga neza mu mashuri ari nayo abategurira kazoza keza bakaronka akazi kabereye gutyo bakiteza imbere kandi bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu n'isi yose. Ariko haguma hibonekeza ibigenda birahindagurika cyane cyane ku ntara ku ntara mu mugambi birondoka ku rugero mu Burundi aho hamwe hamwe uwo mugambi batanawijukira kubera ingo zitandukanye zimwe muri izo n'izi uburyo butandukanye bwo kwirinda gusama imbanyi budakwiye mu bitaro byose. ibihuha bijanye n'uburyo butandukanye bwo kuvyara ku rugero amadini amwe amwe asanagwanya canke adategera kumwe uwo mugambi na leta ikiyago mu miryango atako cifashe iyo hageze kuganira ibijanye n'irondoka
leta y'u Burundi ibicishije kumushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu imenyesha ko igiye gushira mu ngiro ivyo yiyemeje mu manama mpuzamakungu bijanye n'ikibazo cigwirirana ry'abantu umushikiranganje Pascal Barandagiye arashimira ishami rya ONU FINWAP ridahengeshanya gufasha Burundi
ibyo Burundi byiyemeje gihe cy'inama y'abashikiranganje bajejwe zigirana ry'abantu yabereye Accra mu kwezi kwa gitugutu 2018 ndashimiye cyane cyane bimwe by'imva mutima ishira mu mpuzamakungu rirabivyerekeye igirana ry'abantu ryo ribicishije ku busekizi bwaryo hano mu Burundi ridahengeshanya gufata mu mugongo leta y'u Burundi haba mu by'ubuhinga cyane mu by'uburyo bw'amafaranga
ishami rya ONU FINWAP yitaho igwirana ry'abantu mu Burundi ryipfuza ko mu mwaka w'2030 atamukenyezi n'umwe yoba gihitanwa n'imbanyi ariko ari baruka bishikirizwa na Richmond Tiemoko ahagarariye iryo shyirahamwe mu Burundi
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ati ijwi rya Amerika abanyeshuri 11 bo ku ishuri ryisumbuye ryahitwa Nyamugerera muri komine Musigati ntara ya Bubanza barirukanywe Burundi kubera bafise imbanyi abavyeyi basaba ko bohabwa amahigo yo gusubira mu ishuri bakarangiza umwaka narijya uri hafi guhera ishyirahamwe ACPDH ryitaho agateka k'abana n'akazi na muntu rifata iyo ngingo nk'ihohotera rigasaba ko ifutwa hagafatwa abateye inda abo bana ubuyobozi bw'ishuri bwo bwemera ko bwemeza ko ibihano bwafashe cyisunga amategeko y'indero mu mashure inkuru ya mugenzi wacu Eloge Burikaneza
Aba bana bakobwa bose biga ku ishuri rya komine ya Musigati y'Inyamugerera mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi abavyeyi n'abahanzi agateka k'abana mu ntara ya Bubanza bamenyesha ko bagerageje kuvugana muri kiringo cyose n'abayobozi b'ishuri hamwe n'ubuyobozi bw'indero muri komine no ku rwego rw'intara kugira ngo babigeme basubizwe mu ishuri ariko atacavuyemo Sak Mathieu mukuru w'ishyirahamwe ACPDH gihita hagateka kazina muntu rikibanda cyane cyane ugateka k'abana wabona ko igihano abana babigeme bahanishijwe uragahotoro abivuga afatiye ku byari byashikirijwe n'umushikiranganji w'indero asanzwe n'abanyana n'umubyeyi ku bibazo by'abanyeshuri batwara imbanyi zitifujwe
nibaza yuko ingingo zafashwe n'iryo shure ko ari ingingo z'agahotoro ko ari ingingo bafashe batanze kwiyumvira neza ndibuka yuko no mu minsi iheze umushikiranganji w'amashure yari yafashe ingingo ko atamwana w'umwigeme azosubira kwiga igihe azoba yatwaye inda mugabo mu nyuma iryo tegeko abantu barahagurutse abarundi barahagurutse baravuga bati ibyo bintu ntibyokunda ubwo shikanganji urisubira ko bemera ko iyo ngingo bayihagaritse mugabo naho bayihagaritse twebwe twakumanya amakenga tuvuga yuko ingingo naho ihagaraye ari ibyo kumunwa gusa tutabonye urwandiko rubyemeza yaba umuhungu canke yaba umwigeme bose bafise uburenganzira amahirwe angana yo kuja ku ishuri birababaje kubona rero izo ngingo zibandanya zifatwa kandi nibaza ko saho ibubanza honyine biriko biravugwa rero tukavuga tuti iyo ngingo barakwiye kwihagurukira bakayisubira ko
imbere yo kwisubirwa ko umukuru batse pedaje nasanga batenda abana b'abanyeshure bari bakwiye guhagurukirwa n'ubutungane aho kwihutira kwirukana bahuya n'ibibazo.
Bino abantu bakora ijo vya kuri abana babigeme kenshi usanga arabo banyeshure nyine bigana abandi usanga arabo bigisha nyine babigisha abayobozi b'amashure canke ugasanga numukozi wa leta mu bisata bitandukanye canke bari mu police canke ari mu sikare ibintu nk'ivyo. Iyo abo bana bagize ingorane kenshi abo bantu babe bakoreye usanga atana kimwe bobo binona n'abantu usanga bafise ihagararo kenshi ugasanga bashaka kumera nk'abari hejeje amategeko rero ugasanga kubafata kubahana biko biratera ikibazo. Nuko tusaba ko abantu bakoreye amabi abo bana babigeme gushika naho birukanwa ku mashure abajejwe ubutungane batezwa gukora uko bishoboka byose kugira ngo abo bantu bafatwe babazwe bishure imbere y'ubutungane kuko ni ibintu byabandanya uko tubibona umuntu agakora icyaha akabandanya yitegenja rero icyo kintu twibaza ko cyukuri abajeje ubutungane muri kino gihugu buhagarara bakahagararira ubutungane kugira ngo bene izo byaha iyo byakozwe ababikoze bahanwe hakurikije amategeko.
Emmanuel Ndayisaba mugenduzi muhanuzi muyobozi w'indero muri komine ya Musigati na Ben ndiho kubgayo muyobozi w'ishure rya komine rya Nyamugerera basigura kwingingo bafashe yishimikiza amategeko agenga indero n'inyigisho mu gihugu. Banemeza ko bamaze gutanga urutonde rw'abantu bikekwa kuba barakoze ayo mabi yo gushashuza ku nguvu abana babigeme mugabo bakongera ko bose bakuye meza barahunga. Igipolisi kivuga ko kiriko gikora ibishoboka byose kugira ngo bahagarikwe bashengezwe imbere y'ubutungane. Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eroje kuri iyo nkuru. Kuva itariki 16 z'uko kwezi kwindwi ubuyobozi bwa Sentare mu Rwanda buzotanguza umugambi wiswe sobanuza inkiko. Urwego rw'ubutungane mu Rwanda buvuga ko iyo programme izofasha abanyagihugu gusubirishamo imanza zirimo akarengane batagombye kuva aho bari. Inkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboyi.
Urwego rw'ubutabera mu Rwanda ruvuga ko igahunda nimara gutangira nta muturage uzongera kujyana ikibazo cye cy'akarengane ku rwego rw'umuvunyi atabanje kwitabaza urukiko rwisumbuye ku rwamuciriye urubanza. Abashyizeho iyi gahunda bemeza ko ije kugabanya ingendo abaturage bakoraga baje gutanga ibibazo byabo by'akarengane ku rwego rw'umuvunyi Kigali. Nelson Karungi umuyobozi ushinzwe ishami ry'ikoranabuhanga mu rukiko rw'ikirenga niwe wabisobanuriye abanyamakuru kuri uyu wa kane.
Intego yacu ni ukugabanya umubare w'abaturage basiragira ku nkiko. Niba uri Rusizi cyangwa se ahandi hantu ukabahuye n'imikorere mibi ku rukiko ntibigufata umwanya na transport yo kuza ku rukiko rw'ikirenga kubibwira inspection ahubwo ujye muri ino system yasobanuza inkiko wandike inspection ubabwire akarengane wahuye nako cyangwa se ibyo utishimiye mu migendekere y'urubanza rwawe cyangwa se ibyo utishimiye muri serivisi y'urukiko wahawe n'urukiko ugaragaze n'urukiko urwari rwo ugaragaze na nimero y'urubanza niba ari ngombwa noneho inspection batangire kubikurikirana bitabaye ngombwa kuza hano. Ikindi kintu cy'ingenzi ino system iha abaturage ni uko ibahereza uburyo bwo gukurikirana ikibazo cyabo. Iyo watanze ikibazo muri ino system yasobanuza inyiko automatically ihita iguha nimero y'ikibazo cyawe noneho bikazakorohera kugikurikirana.
Mu gihe cyashize umuturage wabaga atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko kandi inzira zo kujurira zararangiye yahitaga yerekeza inzira yo kujya gutakambira urwego rw'umuvunyi ngo arebe ko urubanza rwe rwabasha gusubirishwamo. Itegeko rishya ryatowe umwaka ushize iteganya inzira nshya umuturage warenganijwe mu rubanza yakwifashisha ngo abanze kurenganurwa. Mutabazi Arsoni ni umuvugizi w'inkiko mu Rwanda.
Ariko amategeko mashya avuga ko iyo wumvise ko cyangwa ubonye ko hari akarengane mu rubanza rwawe kuri inshuro ntabwo uhita ujya kumuvunya. Ubu ngubu utakambye cyangwa utanga ikibazo cyawe cyangwa ikirego cyawe kuri perezida w'urukiko rusumbye urwafashe icyemezo. Agashya kajemo ni ukuvuga ko ubwo perezida w'urukiko rusumbye kurwafashe icyemezo asuzuma icyo uru rubanza akareba niba mu by'ukuri harimo akarengane. Yasanze harimo akarengane kuko yababwiraga ubwo abyohereza perezida w'urukiko rw'ikirenga. Perezida w'urukiko rw'ikirenga nawe akabisuzuma akazafata umwanzuro w'urukiko rwazasubiramo uru rubanza ku mpamvu z'akarengane. Ariko iyo perezida w'urukiko rwisumbuye nawe asanze nta karengane karimo ntabwo birangirira aho ngaho. Ubwo aho ngaho niho ufata inzira ukahita ujya kumuvunya. Izo ni inzira zagiye zibaho kugira ngo mu by'ukuri hatabaho kurengana kw'abaturage.
Iyi gahunda yasobanuza inkiko ntabwo ije gusimbura gahunda isanzwe isaba umuturage utishimiye imikirize y'urubanza rwe kujuririra mu gihe bikiri mu uburenganzira bwe ariko mu gihe urubanza rwarangije inzira zose z'ubujurire kandi umuturage asanga makarengane azajya yifashishije uburyo bwasobanuza inkiko yandikira urukiko rusumburwa mu buranishije ku rwego rwa mbere imanza zitabirwa gusubirwamo kuko zaje makarengane ntizigomba kurenza igihe kingana n'ukwezi zimaze gucibwa iyi gahunda nimara gutangizwa mu cyumweru gitaha nta muturage uzongera gusubira ku rwego rw'umuvunyi yabajyanye ikibazo cya ruswa yabagiye kuvuga ko mu rubanza rwe ruri mu rukiko abona makarengane cyangwa agiye gusaba gusubirishamo urubanza byose bizajya birangirana n'iyi gahunda yasobanuza inkiko umuturage ufite ahuriye n'urubanza w'umuhagarariye mu mategeko cyangwa umugenzuzi w'inkiko nibo bonyine basabwa gusaba ko urubanza rwasubirwamo kuko bakeka ko rurimo akarengane iyi gahunda ije yongera ku yindi yatangijwe yo gutanga ibirego hifashishijwe ikoranabuhanga kuva gahunda yo gutanga ikirego hifashishijwe ikoranabuhanga yatangira nta muturage n'umwe ukijyana ikirego ku rukiko atabinyujije mu buryo bw'ikoranabuhanga asumta kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
Urakoze Somta kuri iyo nkuru. Nyuma y'imyaka ine y'ibiganiro amasezerano yo gushiraho akarere k'uruja n'uruza atantambanyi mu by'ubudandaji kagizwe n'ibihugu 55 yarashitswe ko mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ivyo bikaba byatumye haba inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yatanguzwa icese ako karere ku munsi w'Imana urangiye mu gihugu cya Niger. Mukanya gaheze mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Emmanuel Nkingurutse yahoze ari umuhanuzi mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji akaba yaranabaye mustanteri mu Burundi ari Kigali mu Rwanda na Pierre Claver Nsengiyumva akurikiranira hafi ivyerekeye politike kandi akaba yaranonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi batangura bavuga kukungene babona ingingo yo gushiraho isoko risanzwe isoko risanzwe mu karere ka Afrika dutangure dutega amatwi Emmanuel Nkingurutse
yagendeye gutanguza aka karere k'ubudandazwa muri Afrika n'ibyo byiza cyane n'ingingo nanone yari yarateze gushika kuko n'ingingo yo gutuma Afurika n'Abanyafurika batera imbere bagahabwa bakaronga ubutunzi bwisumbirije bakaronga ibintu bishasha bakaronga n'imishahara isumbirije mbere ugasanga urujya n'uruza rw'abantu ziriyoroshe bitanoze bikarengana hanyuma akaboneka mbere n'uburyo bundi kukongereza umwimbi kuko nibyaba kuko bitegekanijwe hategekanijwe yuko ibitandazwa hamwe n'ibindi byitwa amaserivisi inderakantambayi n'abantu bonyene yagahabwa bagatembera bagirica n'ibirya akaci babuze icyo gihe rero ahantu hose hashobora kuba ibitandazwa cyangwa ubutunzi bashobora kugenda bakabikorerayo bagateza imbere ibyo bihugu kandi rero muri icyo gihe igihugu kubera imyumvire gushushanyisha muri Afurika hose na ibihugu byose bihabwa bikabuhu n'abanyafurika hose bahaterera imbere
ku bwanyu niko kivyafashe igihe kingana uko kugira ku karere kajeho niko kikatabaye mu bihe by'imbere yaho kuko ivyafashe igihe
byafashe igihe kubera kuko urabona hariho ibintu bita mbega ndi mushobora kugira ibyiringiro byo kwitegenza mu gihe ibintu byafashe bitangira ntabwo ko uburenganzira urabona ibintu byitwa bya demokarasi byariko biratera imbere indi byimbere bya demokarasi bijyana liberite n'ibindi bita liberite bijyana na liberite d'entreprendre ubwo abanyafurika ikindi kiya kabiri naho hose hatari ibyo bintu bya liberite ariko muri rusange muri Afurika batangiye kubyumva niba byumvise rero babona yuko ukwidegenza muri bintu bya demokarasi bitajyanye n'ubutunzi ntacyo bivuze ikindi bigira kabiri ni uko hatangiye kuba umutima umwe ariko Afurika ikwiye kwifata ikigira ikiteza imbere ntibanze kurindira ibiva hanze ibiva hasi Afurika bo nyine bakabanza bakabona yuko n'abantu bafite Afrika ni kongina isunze ikinyanga gitunze cyane kirimo isoko rinini kirimo ubutunzi bwinshi bw'isi bwo munsi y'isi bigiye bitabitawe n'agataka ni byinshi cyane icyo gihe rero bashobora kubishyira hamwe bakumvikana bakaza kubatera imbere bagumye bateye ibibe ngo basabe imvura ya Amerika n'ahandi muri Asiya kandi nabo bashobora kubyikorera nibyo niba batakuye umutima wacyo uri kubatera imbere cyane mu banyafurika aricyo gisimangira mbere
yego murakoze muri make nawe tie Clavence ngiyumva iyo ngingo yo gutanguza icyesa ko karere kuruja n'uza tantamba mu kugwego kwa Afrika mu bijanye n'ubudandaje mu yona
ni intambwe ikomeye cyane kumbure je bugiye tuvuga nyene ko ayo bamwe babona ko ari yishu yo bari yarasebye bamwe ni ngomba kuvuga nk'abo kuzo kwifasha neza mu bihugu byabo mugabo hariho n'abandi bo bavuga bati nk'uku kw'ibihugu bimwe bitagira bihora iseruka ku mabahari cyane bashobora gusanga bugani hagati y'ibihugu byinshi abo bashobora kuvuga ko coba ari nk'ikintu kizobafasha kugira ngo gushobora kuba disenclave hanyuma bagashobora n'ibyo bafise bashobora hanze cyangwa ari byo kwinjira iwabo bikaza ngira ku biciro gito iyo nibaza ko ari cyo cya mbere umuntu yovuga cumba ko ibihugu byose uko ari mirongo hafi byasinye ni 54 mayara asigaye kimwe ni Eritrea ariko hariho n'ibindi ngira kumbure umuntu aza kubivuga mu nyuma byo bijyanye n'ibitegerezwa kuba kugira ngo by'ukuri inyungu iboneke bashobore no kuvugana ingene cyane cyane iyo ngingo yafashwe ku rwego rw'abakuru b'ibihugu ishobora kugera ku bahinga nabo bakagira icyo badushikiriza kugira ngo by'ukuri mu byerekeye guhanahana ibintu mu byerekeye kwiga intambamizi nini zikomeye
reka turaza kuziza ko turaziza ko yego turaza kubiza ko ibyo bibazo turaza kubiza ko reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufite Bonaventure uratwumva
bonabumva
uhamagaye urihe
mperere ngaha mu Burundi
urafise ikibazo baza batumire cyangwa icyumviro ushikirize
na kabazo mbaza
yego
kubijanye n'uwo mugambi wo kugira ngo habe ukoroheza imipaka mu gushishaho ibidandazwa n'ibindi turabona yume ngo hariho intambamyi mu gihe ibihugu byose bidafise umutekano kumwe ibyo muri Afurika rero ntitubona yuko ingene bishobora gukunda mu gihe ibihugu bidafise umutekano ahubwo nk'abakuru b'ibihugu bamaze bakajya hamwe bakaraba ingene bagakorera hamwe kugira ngo umutekano ukunze kumbibe wubahirizwe hanyuma hakaca habaho n'ingene hojaho isoko imwe rusange kugira ngo ibihugu bize birashorera hamwe niho byoyoroha hamwe n'ikijyanye n'amakori kuko ushobora gusanga ibihugu bidatoza amakori kumwe hari ibihugu usanga bifite amakori ari hejuru cyane kurusha ibindi rero aho nyine habaho kubahirizwa mu gutanga amakori kugira ngo habeho uguhanahana ibidandazwa bimeze neza bibaye iterambere ryiza muri Afurika murakoze
cyane mwa mwishura Emmanuel
yego ibyo koze bikana iyo hariho amakimbirane hagati y'ibihugu cyane mbere mu bihugu idahane ibyo rero imigambi y'iterambere ariko rero hajya naho kubona yuko hari icyo kurimye ibyo bihugu ibyo kuba abanyagihugu b'ibyo bihugu bagarati kuba abo banyagihugu bagarati rege ariko twikenuke twebwe twibuka tujya mu bintu bitatugirira akamaro abandi bariko baratera imbere baradusize reka twikenuke turabe imyenda kandi imana ko hatuhana natwe duhabwe tugafasha abandi mu iterambere hanyuma no muri izi bintu isoko n'ibyo birajyaho by'amahoro
Kravene sengiyumva kuri cyo kibazo cha Bonaventure aravuze ko kibazo nyamukuru ni bimwe twagomba kuza ko mu ntambamye mu nzitizi ko kibazo cy'umutekano kigikomeye cyane muri Afrika muhavuga iki
iyo icavuze kuri ni mungenge yumvikana kandi nibaza ko abo ba yashubahiro bahuriyeyo bashobora kuba ngira bategekanya nk'ibindi bikogwa byihuta cyane bizoba kugira ngo bagice hirya no hino icyo kibazo kuko hariho wewe aravuze iby'intambara mugabo cyane cyane two nakwisunga cyane inkomoko z'izo ntambara mbega ziva kuki kuko hariho mbere n'izifatiye cyane cyane ku mutungo ibihugu bimwe bimwe bifise mugabo bitagira uburenganzira bwo gushobora gukora gukorera kugira ngo bishobore kuzana inyungu kuri ibyo aho rero nibaza ko Afrika ngira nk'umugabane uba urimo ari wowe uri mu intambara zikomeye cyane cyane mbere n'izihuza ibihugu hagati muri byo icyo bita ma guerre interne ni ukuvuga ko boraba mu muce wa mbere cokorwa kugira ngo habeho nk'umuvikano woba kuri Afrika yose ingene ibihugu bikwiye kubana mu mahoro bidaterana cyangwa iyo habaye intambara hagati y'ibyo bihugu kuraba ingene habaho nk'amakomisiyo y'amaho agejwe kuraba ibyo atari cyo kimwe gusa nabijya twumva nko muri ishyirahamwe rya Afrika aho ubumwe bwa Afrika bufise umugwi ubiraba mugabo bitabuza ko haguma hariho uruhagarara n'indyane ikindi naco nibaza ko ingaruka mbi cyane cyane ziva ku izo ntambara zibonekeza rwose mu butunzi aho nk'ibihugu biraba nk'igihugu nka Congo cyari igihugu cifashe cobaye mbere ni moteri yotuma akarere kose ikasi muri za Afrika yo hagati gusa no mu buseruko mugabo mbere Afrika nzima mugabo ugasanga kubera ko atanze inzego zikomeye zikomeye zishinze imizi zoba zikoreraho bafise ugasanga baravogerwa canke bo nyene ntibashobora kugira ingene bitunganya bimwe bihagije kugira ngo bashobore kwatira cyangwa gutuma abandi bantu baje iwabo ngo bakorane cyane ibyo bafite abandi rero nibaza ko ari ibibazo bikomeye intambara n'imbi noneho bibaye ari nko ku karere k'umugabane wose nibaza ko ari ikibazo cyo kwicarira cyane kugira ngo ibyo basinye bize by'ukuri bije mu ngiro kandi bitange inyungu
data tubandanye ku mirongo ya telefone Moise ari ku murongo uratwumva Moise
yego ndi kubumva neza
uhamagaye uri he
ubu ndi mu Rwanda mu Rwanda
ufite ikibazo ubaza icyumviro shikiriza
ni urebyo ni icyumviro nange nyine n'igitekerezo mfiteho kuko n'ibindi cyane abaye na mu Rwanda ubuginjiri ndo bari bafite ni nziza cyane ariko nanone ikintu mba ndi kubona nta na hamwe byajya bitewe n'imbogamizi nyine bagenzi bandi bari bari kuvuga urubyo bari bari kuvuga ikibazo cy'umutekano niyo ntambamye ya mbere nabona iya kabiri navuga yuko wenda hari ikibazo cy'uko n'ibihugu ubwabyo byemeje gushyira hamwe ntabwo bifuje ubukungu ntabwo bihuje imico ndetse na rimwe ntabwo biri kugenda bivuga rumwe na rumwe
aho ni nado yaraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turashimiye imwe mwese mwaduteze amatwi ndashimiye Faselle Gebeho yamfashije kwegeranya ibiganiro byo kuri ino saha muri studio 5 i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka Tuwarari ke mubandani kumviriz vigani ruvya chuna makuru kuri siti yacu internet adresi ni wezi tatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com. Mrakozi.